Ini Radyo İzmir Amerika. Izwi rya Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i Washington DC. Turabaramukije nshuti mwese muduteza amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa mbere itariki imwe kwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda. Kuri mikro ni kumwe na Ange Fidel Niyongabo. Perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza yarashikirije ijambo abanyagihugu ejo kuw'Imana imbere y'ihimbazwa no munsi wa mbere ku nshuro ya mirongo ibiri n'indwi y'intahe y'ukwikukira y'igihugu.
Leta y'u Burundi yarabonye ko iheka urisimbiza. Nico gituma idahengeshanya kugira twigoro cyo gutunganya imigambi isahiriza bene igihugu.
Uyo ni umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza mu ijambo yashikirije abanyagihugu ejo ku munsi w'Imana. U Burundi bwarakuye meza mu gikombe cy'ibihugu bya Afrika kiriko kibera mu gihugu cya Misiri muri iki gihe. Imbere yuko dushika kuri aya makuru, reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloys Bigirimana adushikiriza amakuru yo hirya no hino dufitiye muri aka kanya. Aloys,
urakoze Fidel ndamutse n'abaduteze amatwi muri aka gatondo. Tuyohere muri Afrika. Umurwi w'abaganga muri Sudani bashikirije ko abantu batanu bishwe, abandi batari bake barakomereka bikomeye ku munsi w'imyiyerekano yabaye ejo ku munsi w'Imana ibandanya mu rukurikirane rwo kwiyamiriza ubutegetsi bwa gisirikare mu gihugu cya Sudani. Ibihumbi n'ibihumbi vy'abiyerekana barihereje amabarabara muri icyo gihugu ejo ku munsi w'Imana biyamiriza intwaro ya gisirikare, aho basaba ishingwa rya leta y'abasivile inyuma y'amezi ashika atatu igisirikare gikuye ku butegetsi perezida Omar al-Bashir. Iyo myiyerekano y'ejo yabereye ahanini ku murwa mukuru Khartoum, aho aheruka kuba igikenye cy'abasirikare casambuye ibirindiro by'abakora iyo myiyerekano ku itariki zitatu z'ukwezi kwa gatandatu. Aha bari muri iyo myiyerekano bavuga ko 128 muri bo bishwe, mu gihe abategetsi bo bemeza igitigiri cya 61 harimo n'abajejwe umutekano babo batatu. General Mohamed Hamdan Dagalo, icegera cy'umukuru w'akanama k'abasirikare karongoye igihugu, yavuze ko abajenerali bifuza ko haba amasezerano atawakumira. Ubumwe bwa Buraya hamwe n'ibihugu bitari bike byo mu burengero bw'isi basaba ko abasirikare birinda gusesa ayandi maraso. Muri Afrika kandi igihugu cya Togo ku munsi w'Imana ejo cyaratunganije amatora ya mbere y'indongozi z'ibisagara. Ni nyuma y'imyaka 32 ico gihugu cyo mu burengero bwa Afrika kitwagwa n'umuryango umwe. Amatora imigambwe nka yose itavuga rumwe n'ubutegetsi yitabiriye. Perezida Faure Gnassingbé ari ku butegetsi hafi imyaka 15 kuva asubiriye se amubyara Gnassingbé Eyadema yatwaje umukazo imyaka 38. Guharura amajwi byatanguye ejo nyene ku munsi w'Imana, nta genekerezo riratangazwa ryaho ibizoyavamwo bizoshirwa habona. Itangazo rusangi ryasohowe na Leta z'Ubumwe za Amerika, umuryango umwe bwa Buraya, Ubufaransa hamwe n'Ubudage, ryavuze ko ayo matora ari intambuko igana ku gukomeza demokarasi muri icyo gihugu. Inkuru Ijwi rya Amerika rikesha itorokanzo ry'amakuru y'Abafaransa AFP. Perezida Donald Trump wa Leta z'Ubumwe za Amerika yabaye umukuru w'igihugu wa mbere wa Amerika ari ku butegetsi yinjiye ku butaka bwa Korea ya Ruguru. Ni mu mubonano yagiranye na Kim Jong-un wabereye ejo ku munsi w'Imana ku rubibe ku karere kabujijwemo ibikorwa bya gisirikare hagati ya Korea zibiri. Inyuma yakuramukanya na Kim ku rubibe rw'izo Korea, Perezida Trump yaciye arengana umurongo ugabura Korea zompi ko ari zibiri. Kim na Trump babona gusubira inyuma ku butaka bwa Korea y'Epfo. Perezida Trump yaboneyeho akaryo ko gutumira Kim Jong-un kugendera Amerika mu yundi mubonano uzokurikira. Perezida Trump yatangaje ko we na Kim bumvikanye gushyiraho imigwi isubira kuvugurura ibiganiro. Ubaye umubonano ugira gatatu hagati ya Kim Jong-un na Perezida Trump inyuma y'imibonano yabereye i Singapore mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka uheze, hamwe na Vietnam mu kwezi kwa kabiri. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira uyeme rivuga ko abimukira barenga 32,000 bafuye abandi baraburwa irengero hagati y'imyaka 2014 2018. Benshi muri bo ngo bafiriye mu ibahari Mediterane bava mu ruko bwa Afrika bagana ku mugabane wa Buraya. Umuvugizi wa OIM Joel Milman ashikiriza ku impunzi z'ubwoko bw'aba Ruhinja arizo aribo bagize igitigiri kinini cy'impunzi 2020 zafiriye mu karere ka Aziya naho hari intambara muri Yemen. OIM ivuga ko abantu babandanya kugerageza kujabuka ibahari ritukura hamwe n'ikigobe cha Aden bava mu ihembe rya Afrika. Ni mu gihe mu myaka 5 abimukira 1990 bafiri kuri ubu Amerika ihana na Mexique bagerageza kwinjira muri Leta Zunze za Amerika. Igihugu cya Pakistan nacyo gishobora kugumizwa ku rutonde rwirabura rw'ibihugu bifasha mu buryo bw'amafaranga iterabwoba no gukoresha amafaranga mu buryo buteye kubiri n'amategeko ku isi. Ibyo byashikirijwe n'umukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu rigenzura ikoreshwa ry'amafaranga mu gufasha iterabwoba ryitwa Groupe d'Action Financière mu rurimi rw'Igifaransa. Marshall Billings alongo icho kigo yashikirije ko Pakistan, igihugu cha Pakistan murambarira kitariko kirafata ingingo zo guhagarika ihererekanywa ry'amafaranga mu iterabwoba muri ico gihugu cha Pakistan.
Urakoze Aloyce ku makuru uhejeje kudushikiriza. Ubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umwanya wa makuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere kuyerekeye Burundi, aho mu gihe Burundi uhimbaza uno munsi kuwa mbere intayo kwikukira kw'igihugu ku nshuro ya 27. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yarashikirije ejo ku munsi w'Imana ijambo abanyagihugu rijanye n'uyu munsi. Inkuru y'Ijwi rya Amerika rifatanije n'abanywanyi bayo mushikirizwa n'umumenyeshamakuru wacu Desire Hatungimana ari Kigali.
Buca Burundi bibuka imyaka 57 irangiye bikuye intwaro y'abakava amahanga. Umukuru w'igihugu yashikirije ijambo rijanye n'uwo munsi. Umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yahagaritse itangwa ry'intererano z'amatora y'umwaka wa 2020 ariko ko ababishaka bazobandanya guterera
kubera ubwo buryo busa n'ubwakwiye. Twashimye ko abarundi n'abakozi ba leta bohagarika icyo gikorwa hagasigara hatere ukabankako amatora zobandanya kandi ijana n'ijyanka murindi nayo ushaka iteka arayitekerera. Turashimiye cyane abenegihugu bamaze gutegera ko kuzerinze bidatera iteka. Dushaka kwitegurira amatora meza guhera ubu no muri kazoza atagira agahunzi kandi agende neza gusumba ayo tumaze gutunganya yose muri kahisi. Ntituzosubira kwemera imfashanyo zitwambura agateka n'ubwigenge bwacu kanatsinda nk'uko basokuru bayamaze ubusumano buhaza umutwe kandi ngo amazi masabano na marimbyiro.
Hari tumwe mu turusho umukuru w'igihugu yakomoreye abakozi ba leta. Abakozi ba leta bakabagiye gusubira kuronswa twa turusho two kumwaka kumwaka.
Leta y'u Burundi yarabonye ko iheka ubisimbiza. Nico gituma idahengeshanya kugira twigoro two gutunganya imigambi isahiriza abene gihugu. Muri cyo kigabane cyo twigoro kuva ubu umubi wahora ugenewe imiryango y'abakozi ba leta bitavye Imana uye kugwizwa na gatanu uve ku 2024 uje ku 2008. Si ibyo gusa, tugiye no gutanguza nyezina ibandi y'ugwaruka kandi turategekanya no gusubizaho twaturusho abakozi bahora baronka uko umwaka utashe mu gihe byagaragaye ko bakoze neza. Ijuru nijyagenda neza tuzofata n'izindi ngingo shasha ziramira abakukuruke abageze mu zabukuru n'abagendana ubumuga.
Hari amabarabara, inyubakwa byahinduriwe amazina byahora byitwa kuva ku ntwaro ya cami n'izindi za Republika zagiye zirakurikiranwa.
Kuva mu kwezi kwa mukakaro kushika mu kwezi kwa gitugutu tuzokwinjira icese ivyaranguwe mu ntara zose mu ntumbero yo gusimbataza intayo kwikukira tubicishije mu gutura igihugu cacu amaboko umutima n'ubuzima. Kimwe muri ivyo ni ngoro y'umukuru w'igihugu. Tuzoyinjira twonge tuyitazire izina y'ubuhizi rifise insiguro n'ikimazi ku Barundi bose abashengeye abariho n'abazovuka. Tuzoyitirira uwo dukesha Burundi, umwami wa mbere Ntaherushatsi. Mu Kirundi tuzokwandika kandi tuvuge kwa Ntaherushatsi. Mu Gifaransa tuzovuga Tare Ntaherushatsi. Mu Cyongereza naho tuzovuga Ntaherushatsi House. Muri iyo ntumbero nziza yo gusubiza iteka n'itekano Burundi bwacu, gutera iteka byateye iteka u Burundi, amazina y'inyubakwa, ibibanza n'ibyibuso byinshi azohindurwa abe amazina huza Abarundi kandi yibutsa Abarundi amateka y'igihugu cyabo, maze twamirire kure amazina n'inyifato bikomoka ku buhemu, twongere tuvavanure n'imico mibi n'amazimwe byazanywe n'ubukoroni. Utu n'uturorero tumwe muri twinshi. Ingoro y'amakoraniro y'inama nshingamateka tugiye kubaka igitega zo kwitirirwa umuganwa Ludoviko wa Gasore. Ingoro y'amakoraniro y'inama nshingamateka tugiye kubaka mu ntara Gitega izo kwitirirwa mushikirangoma wa mbere Petero Ngendandumwe. Mu kiringo kitarenga umwaka umwe hazokubakwa icibutso c'intwari bihome mu mutumba wa Nkomwe muri komine Kiganda intara ya Muramvya ko yabere incungu mu kwitangira igihugu n'umwami Mwezi Gisanzwe. Ikambi y'abasirikare y'amajenari na 11 y'abakomando Igitega kuvubu yitirirwa umwami Ntaherugamba. Ikibuga c'indege ca Bujumbura kuvubu citirirwa incungu ya demokrasi Merikirundadanye. Ibarabara ry'uwa 20 mu Nyonyo kuvubu yitirirwa umwami Mwezi Gisanzwe. Ibarabara wa gatatu Nyakanga kuvubu yitirirwa intwari Lieutenant General Adolphe Nshimirimana. Ikibuga c'inkino citiriwe umugano wa Ludoviko wa Gasore kizokwitirirwa Stade Intwari, ikibuga c'intwari. Ibarabara y'uwa mbere Munyonyo kuvubu yitirirwa incungu ya demokrasi Melchior Ndadaye. Tugiye gushiraho umugwi w'abahinga uzotunganya neza icyo gikorwa mu bwigenge n'ubwitonzi mu kiringo cy'amezi atatu yame mu mitima y'Abarundi biciye mu kubitira inyubako n'ibyibutso biranga ubwiza n'ubuhizi bw'Urundi.
Petero Nkurunziza yagarutse ku Barundi bahunze igihugu mu bihe by'amagumu Burundi bwaciyemwo, asaba abadakurikiranwa n'ubutungane gutaha kwifatikanya n'abandi Barundi kubaka igihugu n'ay'abarondegwa n'ubutungane kubwitaba.
Mu kurangiza twagomba dushimire cyane intwari zagandaguwe atakindi zizira atari guharanira no kugwanira ineza n'iteka by'igihugu. Dukebure kandi abo bose boba bagikoreshwa n'abanyamahanga ngo bave ibuzimu baje ubuntu bareke kwisambira ko impene. Twame twibuka ko atabaye mu kigihugu baronka amahoro, benshi muramaze kukibonera. Dusavye impunzi zitarahunguka ngo zitahe, reka mbere n'abanyepolitiki bari hanze bakubikize agatima mpembero bibuke igihugu cyabo. Abarundi babarindiranye igishika ariko abarondegwa n'ubutungane nabo, ariko abarondegwa n'ubutungane nabo nyene urabarindiriye urubanza ntirubora. Izindi nzira zose bibaza canke bizera ko bomeneramwo no kuzimira no gutumwanya kuko ari inzira zidashika.
Ibirori byo guhimbaza imyaka 57 iheze Burundi buronse intayo kuyikukira bitekanijwe guhimbazwa kuri uyu wa mbere ku migwa mikuru yose y'intara, ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura bikazoba birongowe n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza.
Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko Radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1:30 za mu gitondo kuri kilohertz 7,350 kilohertz 9,815 no kuri kilohertz 11,905. Kuva ku wa mbere mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo kumugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530 radio ijwi rya Amerika radio yanjye.
Mu Rwanda inyuma y'umwaka urenga leta ipfunze amashengero n'amadini adakwije ibisabwa, ubu uturere tugize igisagara cya Kigali twasubiye kugaruka muri amashengero ngo harabwe niba ayakora yose gushika ubu yujuje ibisabwa n'itegeko rishasha riherutse gusohoka. Ibindi kuri inkuru twumviriza mugenzi wacu Asumta Kaboyi.
Itegeko rishya rigenga amatorero mu Rwanda riherutse gusohoka rivuga ko umuntu wemerewe gufungura itorero agomba kuba afite ubuzima gatozi butangwa n'urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere RGB. Itegeko kandi risaba umuyobozi w'itorero kuba atarahamwe n'ibyaha birimo jenoside, ingengabitekerezo ya jenoside, icyaha cy'ivangura cyangwa ibyo gukurura amacakubiri. Kugeza ubu turere tugize umujyi wa Kigali twongeye gusubira muri aya matorero ngo harebwe niba insengero zikora mu mujyi wa Kigali zujuje ibisabwa n'itegeko rishya riherutse gusohoka. Bwana Roni Muhikirwa ni umuyobozi w'ishami rishinzwe imiyoborere myiza mu karere ka Kicukiro, yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko wongeye gusubira gufunga insengero zikora kandi zitujuje ibyangombwa.
Ntabwo wemerewe gusengera mu nzu y'ubucuruzi, ntabwo wemerewe gusengera mu nzu yo kubamo, igomba kuba ari inzu yabugenewe. Niba sare yubakiwe gukora ibikorwa bitandukanye, icyo gihe ibindi bisabwa byuzuye, nta kibazo umuntu yayisengeramo. Nuko aho hantu hagomba kuba hari isuku, simbuga irapavumye, ese hateye pasiparumu, tukanareba ese hari umurinda nkuba, tukareba ngo ese hari uburyo bwo gufata amazi y'imvura. Nyuma yo gukora ibyo byose rero tukagiye dufungura insengero zibyuje, abantu basaba kubyuza barabikora, igikorwa kirakomeza.
Mu karere ka Kicukiro honyine habarurwa amadini n'amatorero asaga 300 agera ku 150 yari yemewe gukora kuko yujuje ibisabwa. Ubuyobozi bw'akarere ka Kicukiro busobanura ko bwavumbuye amatorero ajya mu nzu imwe, ugasanga inzu imwe ikorerwamo n'amatorero arenze 3 cyangwa 4 akorera ku izina rimwe ry'umuntu ufite ibyangombwa.
Tumaze rero gufungira bamwe batarabuje ibyangombwa, baragiye akagenda akareba inshuti, akareba umupasiteri mugenzi we, ndazo ncumbikire nuko nabyita. None ugasanga inyubako imwe mwemerewe gusengera mu rusengero runuru irakoreramo insengero zirenga ebyiri, baratubwira bati bamwe bafashe ku wa mbere, bamwe bafata ku wa kabiri. Niba ryarafungiwe aho ryakoreraga rikimuka akajya ahandi, rugomba kujya mu yindi nyubako yujuje ibyangombwa, ntabwo rujya gusengera mu rundi rusengero. Tugiye gusubira inyuma turebe ngo ese abo twemereye ntabwo bakiriye abandi binyuranyije n'amategeko.
Kugeza ubu biracyagoye amatorero atari afite ubuzima gatozi kububona, kuko benshi mu bari basanzwe bigisha ijambo ry'Imana baravuga ko kububona kubona ibisabwa birimo amashuri ya kaminuza muri teolojia cyangwa mu rindi shami bisaba umuyobozi w'itorero kuko bikigoranye. Itegeko rishya ryatanze imyaka 5 ngo abanyamatorero batujuje ibisabwa baba bamaze kubyuzuza. Ibintu benshi bakunze kuvuga ko kuminuza bidafite aho bihuriye no kumenya kwigisha ijambo ry'Imana.
Ni byiza cyane umuntu kwiga, ariko ntago byaba ari iby'ibanze cyane muri uyu muhamagaro, cyane ko kenshi niyo mbwiriza ndi faringa gashya cyane ku mashuri mfite, ahubwo nisanga kenshi nifashishije ijambo ry'Imana ndetse n'abakozi b'Imana bamwe bahagaze murimo w'Imana babwiriza.
Hari abo usanga uburenganzira baba babutakaje. Tuvuge urugero, hari abantu Imana ihamagara batarize, twigiye no muri Bibiliya ariko Yesu ntiyize, wambwira universite Yesu yizemo? Twemera hano ku isi twese, hari abakomeye n'aboroje ku isi yose baramwemera.
Kugeza abo baturage bafite amatorero yongeye gufungwa baragaragaza ukwiheba baterwa no kubona batazongera gusenga.
Ukumva iyo udasiye gushimira Imana ntaho waba uri.
Nk'ubu twarapfapfanye, ubu ngubu mbese tumeze nk'abantu b'imburamukoro, ariko natwe dusenga tugakomeza tukabona ubugingo ku Mana nibwo tuba duharanira.
U Rwanda mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi hari amadini n'amatorero atarenga 50. Nyuma ya Jenoside muri Kigali honyine habarirwaga insengero zisaga 200. Leta ikavuga ko izakomeza guhangana n'abakomeza gufungura insengero mu buryo bw'akajagari kugeza ubwo hazasigara insengero zifite ubuzima gatozi kandi zujuje ibisabwa. Iri genzura ryatangiriye mu mujyi wa Kigali rishobora no kuzagera no mu zindi ntara, amatorero adafite ubuzima gatozi n'asengera adakwiriye akongera gufungwa. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Radio ijwi rya Amerika Washington DC kumakuru makuru makuru yerekeye inkino yabaye mu mpera zindwi turangije mu karere k'ibiyaga binini utega amatwi mugenzi wacu Jean Claude Munyandinda atubwira makuru yabaye mu mpera zindwi mu Rwanda
mu mpira amaguru amakipe abiri agomba guhurira ku mukino wa nyuma mu guhatanira igikombe cy'amahoro yamaze kumenyekana ayo ni AS Kigali na Kiyovu Sports ejo ndi kwa gatandatu ku stade ya Kigali Nyamirambo ikipe ya AS Kigali yasezerereye Rayon Sports umukino warangiye AS Kigali itsinze ibitego bibiri kuri kimwe kubera ko mu mukino ubanza Rayon Sports nayo yari yatsinze bibiri kuri kimwe byabaye ngombwa ko bakiranurwa na za penalty hanyuma AS Kigali ishobora kwinjiza enye kuri ebyiri za Rayon Sports ejo ku cyumweru Kiyovu Sports yakuyemo Police FC umukino wahuje aya makipe warangiye Police FC itsinze Kiyovu Sports ibitego bine kuri bibiri umukino ubanza Kiyovu Sports yari yatsinze inze Police FC ibitego biri kubusa ibitego biri Kiyovu Sports yatsindiye hanze nibyo byayihaye uburenganzira bwo gukomeza ku mukino wa nyuma umukino wa finale w'irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'amahoro uzahuza AS Kigali na Kiyovu Sports kuri wa kane tariki ya kane Nyakanga ikipe izegukana iki gikombe izahita ibona uburenganzira bwo guhagararira u Rwanda mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika ku bya la Confederation ikipe ya Mukura Victory Sports niyo yaregukanye iki gikombe cy'amahoro umwaka ushize tukiri mu mpira w'amaguru kwa gatanu icyumweru gishize ikipe ya APR FC yafashe icyemezo cyo gusezerera abakinnyi 16 urutonde rwabo ruhita rushyirwa ahagaragara kuri rutonde hagaragaraho n'uwari usanzwe ari kapitene w'ikipe y'abasirikare b'u Rwanda Jean Baptiste Mugiraneza uzwi nka Migi abandi bakinnyi bamaze gushyikirizwa amabaruwa abasezerera n'abanyezamu babiri aribo Yves Kimenyi na Steven Ntaribi mu bakinnyi nyuma abirukanywe ni Michel Rusheshangoga Albert Ngabo Denis Rukundo Elver Rugwiro na Ramazani Niragira abakinnyi bo hagati basezerewe na APR FC ni Evode Ntwari Amurane Shimimana Mirafa Nizeyimana Maxime Sekamana na Jean-Claude Iranzi abakinnyi batayizamu bakozweho n'umweyo muri APR FC ni Savio Nshuti Mustafa Sengiyumva na Isa Bigirimana tunyarukiye mu mukino w'intoki wa volleyball mu mpera z'icyumweru gishize mu Rwanda habereye irushanwa mpuzamahanga ryo kwibuka abakinnyi abasifuzi abatoza abafana n'abayobozi bo muri uwo mukino bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 mu cyiciro cy'amakipe y'abagore ikipe yegukanye igikombe ni kaminuza ya Nkumba yo muri Uganda yatsinze Rwanda Revenue Authority amaseta 3 ku busa ku mukino wa nyuma wabaye ejo ku cyumweru kuri stade ntoya y'i Remera mu bagabo igikombe cyatashye mu ikipe y'ishuri rikuru rya UTB nyuma yo gutsinda Reg Volleyball Club amaseta tatu kuri abiri uyu mukino wa nyuma mu cyiciro cy'amakipe y'abagabo nawo wabaye ejo ku cyumweru Fidele Nyirimana utoza UTB Volleyball Club avuga ko gutwara igikombe bitari byoroshye cyane cyane ko UTB na Reg ari amakipe asanzwe atsindagurana
UTB na Reg ni derby na derby ishobora koroha kandi Reg yari imaze kumenyereza UTB kwitsinda byoroshye kugira ngo kuva UTB na Reg byashingwa nubwo kabiri UTB itsinze Reg rero ntabwo ikipe yakumenyereje gutyo biba byoroshye wabonye ko twatsindaga amaseti yoroshye ubwo bakadutsinda amaseti akomeye bya nukubera ko umukinnyi yarongera akagira ubwoba akagira ko atari we uri kubikora bisaba rero ngo ugiye mu mashinyi bakuru no kugira ngo umetoninge concentration yawe
ku ruhande rwa Reg Volleyball Club umutoza Benon Mugisha asanga UTB yabatsinze kuko yiteguye neza
ubwo zisinze ikipe bafite kuja nabo bafite kuja like mu kirasi bakiga kuki wabatsinze so nico bakoze so ngira ngo maybe babonye nkuko twabatsinze baza muri iyi wiki bari gupreparing according nkuko twabatsinze hari so of course ba preparing neza nico cyatumye batsinze ari sta preparing neza ariko ari small errors zarakinze gusa akinze
ikipe yabaye iya mbere haba mu bagore no mu bagabo yahawe sheki ya miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda naho amakipe yabaye ya kabiri yegukana ibihumbi 600 yari Claude Munyandinda ikigali
tuve mu karere kibiyaga binini dukubitire mu karere ka Afrika aho mu gihingino za nyuma zo mu migwi ziganwa ry'igikombe cy'imigwi ya Afrika zatangwejwe ku munsi w'Imana Uburundi bwarakuyemwo meza inyuma yuko butsinzwe inshuro zitatu atari igitsindo na kimwe bwinjije mu rukino rwanyu mu Burundi bwakinye bwatsinzwe n'igihugu ca Guinea ibitsindo bibiri ku busa twaganiye na Christophe Nkurunziza umenyesha makuru w'inkino yakurikiranye urwo rukino aratubwira kugene yakiye kuva mu ihiganwa ry'igikombe cya Afrika ku Burundi
Abarundi benshi ntibajyohewe ku bintu byabaye uno munsi bose bavuye bashavuye ariko bagaca bavuga yuko byose babita kuri entraîneur Olivier Niyongeko Morali Asuntombola ariko kuri jewe nje mbona ko ari bisanzwe kuko nubwa mbere Burundi bushika mu Rio ino ya finale de la Cannes mbona ko Burundi bwateye imbere ku mupira w'amaguru urabona ko bazi gukina naho batatsinze n'igori na rimwe muri iyo mikino mitatu
kandi muri rusange nikiye kitagenze neza
ikintu kitagenze neza hariho imbere n'abasatirizi dufise nico gituma ubona yuko ntitutsinda icyo ni kintu kimwe nabonye hanyuma no hagati mbona ko badakina neza ingene bateza gukina ariko hariho umunsi bakina na Madagascar muri deuxième partie je mbona ko abarundi bakinye neza kandi bari gutsinda ariko no munsi naho bitashoboka ingorane yaje nuko batanguye minota 11 ugiye mu defenseur aronka carton rouge je kuri jewe ni ntamba ni ku mpira uno munsi bitatumye ariko wabona ko bafite ishaka ariko wabona ko byine ibarusha gatoyi kuko bo bari compact ukabona ko bashaka gutsinda bari gutsinda n'icya gatatu nuko nyene kidashoboka ariko ikindi nanje ndovuga n'umugardien wacu w'u Burundi arazi gufata urabona yuko inkino twakinye ari we yakinye gusa mu rusange je mbona kubona Burundi uri parmi les 24 nations zigenda muri phase finale ni byiza cyane ejo nahiye ejo je nibaza ko Burundi bushobora kumenyera ugasanga turashitse muri huitième finale cyane tukabandanya ni intambwe nziza naho uno munsi tutatsi
nikihe ubona kigwa bokuramwe ngo akura bivuga muri make kiho bofatira ko mu gutera abaje imbere mu mahiganwa yimirije bakazoba bakuyemwo ikigwa mu ihiganwa nk'iri
kuri jewe ifuko abakinyi bamenyerana abarundi urabona ko bafite amatalent abantu bazi gukina umupira bashobora guteza imbere iki gihugu mu mupira w'amaguru ariko ntibabonana kenshi ni gake bakina hamwe kugira ngo n'ibindi bihugu kugira ngo bimenyereze neza cyane icyo ni cyambe icya kabiri je nibaza ko kuba abantreneur babizi cyane naho nyumbye ko abizi yaravyigiye mu Budagi n'ahandi je mbona ko hoza abantu ba kera bakamufasha kugira ngo arabe ingene abakinyi b'u Burundi hotera imbere ibyo bibiri biriho je mbona ko bubashobora guca u Burundi bugende imbere bugatera imbere mu mpira w'amaguru
muri make cyane mu kurangiza gushika ubu mu nkino ziriko ziraba muri iryo higanwa n'uwe mugwi w'abatangaje
wantangaje ni Madagascar none umunsi wayibonye ngira ngo batsinze uno munsi Madagascar ariko bavuga ngo ni petite équipe ariko biraboneka yuko Madagascar ishobora kugenda imbere naho Cameroon na Nigeria mbona ko nabo bashobora gutwara iki gikombe kuri jewe rero je mbona hariho imigwi ibizi cyane nka Egypte nka Algérie je mbona ko igikombe gishobora kugenda mu Barabu naho hariho imigwi y'Abanyafurika nka Nigeria na Cameroon bashobora nabo kukwibaza yuko icyo gikombe bashobora kugitwara
murakoze yari Christophe Nkurunziza umenyesha makuru w'inkino ariko tuvugana ku vyerekeye igikombe cy'ibihugu byo muri Afrika aho Burundi bwa akuyemwo akarenge yabutsinzwe inshuro zitatu atani kitsindo kimwe bwinjije turabashimiye kuri ikiganiro murakoze
murakoze namwe
ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri isaha kuri Radio Ijwi rya Amerika niho bigarukiye turabashimiye kuba mwaduteze amatwi mubandanye mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.